Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Imvura kandi yahitanye abantu mu Rwanda.
Ibyo twapfushije abantu 12 muri Rurindo, Muhanga ndetse na Kayonza, hanyuma tukomeretsa abandi 18.
Kayumba Olivier ni umunyamabanga uhoraho wa ministeri ishinzwe ubutabazi bwihuse mu Rwanda. Imfura nyinshi kandi ni no mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi leta yafunze amaradiyo 5, hanyuma se kandi habaye iki ku itariki ya 23 y'ukwa kane mu mateka? Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze iwanyu mu ntara. Mbere yo kujya mu ntara ariko, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyse Bigirimana aduhe amakuru muri make yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaremeje ko agiye guhagarika no guhana abantu 50 batorotse ikibanza cy'i Nairobi bari barashizwemo kukurindira iminsi 14 bakeka ko baranduye umugera wa corona. Abanyakenya bamwe bashizwe muri ibibanza bya leta baridoga ko barihishwa amafaranga menshi y'iminsi babimaramo. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu Mutahi Kagwe yasabye abanyakenya kudoma ko urutoki abantu bose bahunze aho bari barashizwe mu ishuri rya leta ritanga imyimenyerezo ku baganga i Nairobi. Kuri uyu wa gatatu kandi leta ya Kenya yarabujije abantu kwinjira no gusohoka komine ya Mandera ihana urubibe na Ethiopia na Somalia. Inyuma yaho hagaragariye abantu 8 banduye COVID-19. Kugikiza cya corona kikibandanya gikwirakwira ku isi, abategetsi ba Amerika bafise impungenge ku banyagihugu bayo babohewe mu makungu cyane cyane mu bihugu bidacana uwaka na Amerika nka Irani na Siriya. Mu kwezi guheze umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yasabye Irani kubohora vuba bwango abanyamerika bose ifunze. Yavuze ko Irani izobababazwa mu gihe bohitanwa n'ico kiza. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko abanyamerika bafungiwe muri Irani na Siriya hamwe n'ibindi bihumbi bafunganywe bataronswa ubuvuzi ndetse kandi baborezwa igufa. Irani ifatwa nk'igihugu cya mbere uwo mugera watanguriyemo mu karere ko mu buseruko bwo hagati, aho abarenga 185 bamaze kuwandura hamwe n'abarenga 5000 umaze guhitana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko yahaye uburenganzira ubwato bw'intambara bwa Amerika bwo kurasa utwato twose twa Irani tuzosotora ubwato bwa Amerika. Ubwo butumwa yacishije ku rubuga Twitter kuri wa gatatu bukurikiye ibyabaye mu ndwi iheze, aho ubwato bwa Irani bwegereye ubwa Amerika ku metero 10 mu mazi yo mu kigobe cy'Abarabu. Irani irahakana ibyo byagirije mu kuvuga ko abasirikare bayo bari mu myimenyerezo isanzwe igihe bahura n'icyo yise agasomborotso k'ubwato bw'intambara bwa Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeye ko azofasha Pakistan kurwanya ikiza cya COVID-19 mu kiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Imran Khan kuri telefone kuri uyu wa gatatu. Amerika iza yaramaze gutangaza ifashanyo kuri Pakistan ingana n'imiliyoni zirenga 10 z'amadolari mu rugamba icyo gihugu kirimwo rwo kurwanya corona. Pakistan imaze kuronka abantu barenga 10,000 banduye hamwe n'amajana 212 umaze guhitana kuva ugitangura kugaragara muri icyo gihugu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Abayisilamu bo ku isi hose bari mu myiteguro y'ukwezi kweranda kwa Ramadhani, ukwezi ko gusenga, gutanga ibimazi no gufasha abatishoboye. Uku kwezi gutangurana n'uyu munsi wa kane ku isi. Ikiza cy'umugera wa corona kigiye gutuma abayisilamu bayihimbaza mu bihe bidasanzwe uyu mwaka kuruta imbere abategetsi b'idini muri Arabia Saudite bategetse ko amasengesho ku mugoroba abera mu ngo Emira Arabe Zunze Ubumwe ni kimwe mu bihugu byahagaritse amasengesho rusangi mu misigiti mu gihe abategetsi ba Misiri bahagaritse amakoraniro rusangi abayisilamu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bararaba uburyo bubereye bwo kwisunga bivanye n'amategeko ya guma mu rugo yashinzwe na Leta ya Amerika kubera ikiza cya COVID-19
nkuko mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yabibwiye Ijwi rya Amerika abayisilamu bo mu Rwanda nabo bazatangira igisibo gitagatifu cya Ramadani ejo kwa gatanu. Aloyizi Bigirimana rero urakoze ku makuru hirya no hino ku isi butugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umuntu umwe yarayishwe mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yagiye yo kureba uko byifashe.
Ubwo rubisha cyewe rubugizi bwa nabi bwabereye mu nkambi ya Nyarugusu zone y'umunani nijoro kwa gatatu saa tatu zo mu ijoro. Aho wishwe yakekwa ko yoba afise imyaka 65 wakoze igishano. Ni umwana w'umukobwa afise imyaka 17 kandi akaba yaravyemereye abajejwe umutekano yuko ariwe yabikoze. Uwo mwana w'umukobwa yaraye yice se wabo yaciye mama wabo nyuma yuko papa babyara yazimanganiriye nyuma y'inkambi yari yagiye gucingero aho batashe boye kumenya irengero giye bivugwa yuko icatumye uwo mwana w'umukobwa akora ya mashano nuko se wiwe giye yazimira yari kumwe n'uwo mugabo yaciye atoranye na wiwe mu gihe kitarenza amezi abiri kuva se yazimiriye iyo yari yagiye gucingera. Ijya Amerika ryaganiriye na bamwe mu babanyi batubwira uko byagenze.
Nanye twarahashitse muga twashitse kubwo twumvise akaruru gakomwe n'uwo mukenyezi tumaze kwashika dusanga uwo mutama yamaze kwicwa byabonetse ko yishwe akoresheje gukeregwa n'uwo mukobwa wiwe. Ni kuvuga ko ababanyi tumaze kubona ivyo rushadufata uwo mukobwa turamugumya nuko amaze nyene nyene naravyivugira kariwo yishe wa mutama mugabo kubwivyo ni kuvuga ko iboneka ko yakoresheje kwihora kubwase bivanye n'ibintu byigeze kuba hagati ya se wiwe hamwe n'uwo se wabo uko barigeze kuba baja mu kijiji guhangayika barondera ubuzima. Nuko rero uwo mutama yene acatahari wenyene muga se umukobwa nyene cyasigarayo nuko umukobwa agerageza kuza aramubaza baramubaza mugabo n'uwo na nyina wa na nyina wiwe mugabo ntibigeze abaha inkuru itomoye. Nuko rero umukobwa gusa nico yakoresheje twovuga ko nk'ukuntu yabivuze ko kubwo kwihora ku rupfu rwa se wiwe.
Ego hari mu masaha 3:30 z'ijoro ahubwo bugize nabi bwaba niho twumva umugore akome nduru ngo mugabo wanje arapfuye amadashwa badukanye ni kuraba nuko nyene yabivuze ati arapfuye dusanganye n'umugabo arambika imbere y'umuryango ku mbuga.
Amabi hagati y'ababanyi no mu miryango yama yabaye mu nkambi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Agahohotero hagati y'abubakanye guhohotera abana babigeme ni bimwe mu vyama vyabaye mu nkambi bimwe bimwe bitumwa n'ububoregwe no kubura ubuzi bakora.
Hariho ububoregwe bwishi mu bantu ugasanga iyo mu papa yaborewe arajara kubisa umugore wiwe n'abana arajaniranije ugasanga ni kibazo. Hanyuma hariho n'icyo kuvuga umuntu kugenda ugasanga umugabo agiye kwinjirira mu yindi nzu agiye kujya mu bagore babiri wabonda muteye ibibazo ibintu nke n'ivyo mu kibano vyo kuri usanga ari cyo kihari kirekire cyane.
Keshi iyo umugabo ataye umugore akaje nko ku nzu ntoyi arashobora kugira ingorane kandi nk'iyo umwana basanga injya barazishoye cyangwa ugasanga ubukene nyene buguma bwiyongera cyane mu muryango arashobora kuba ingorane cyane.
Hariho bira yatumwa no ukutavuga umwigeme canke umukenyezi agahohoterwa ugasanga bihereye hiyo nyene akabirihereza hiyo nyene hoho bibi novugaho babiriya
kubwizo mpamvu basaba bajeje umutekano kwama batembereye impunzi umavirage babayemwo no kubigisha inyigisho zitandukanye kubijanye n'umubano mwiza kugira amabi yagabanuke hagati y'abanyi no mu miryango
ico twosaba nuko boza barakurikirana hahabaye nk'ingorane bagashika bakabaza ati ibyo bariko barapfa ama bakabumviriza bakabashyira ku rutonde bakabashyira ku murongo bakumvikana
habatswa kabahimiriza ati mwitware kuko kugira ibintu bitungane
uwo mukobwa yakoze ayo mashano hamwe na nyina wiwe bakiye bafatwa n'igipolisi muri komine Gasuru hanyuma bazojanwa kuri sentare kwicura ibirego abafungiye mu gasho ku mpamvu z'amabiba amabakoze mu miryango no mu mabanyi mu nkambi ya Nyarugusu barenga gato 80 mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Gasuru mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Mu karere k'ibiyaga bigari imvura nyinshi imaze iminsi ihitana abantu n'ibintu mu Rwanda abantu barenga 10 yarabishe ikomeretsa abandi 18 ni inkuru ya Erika bagira ubusa.
Amakuru y'imfuza abo bantu bagera kuri 12 yemejwe na Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse mu Rwanda ivuga ko byatewe n'imvura idasanzwe yaguye mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu. Mu kiganiro bwana Olivier Kayumba umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse yabihaye ijwi rya Amerika yahamije ibyaya makuru ko bamwe bapfuye bagwiriwe n'inzu abandi bahitanwa n'inkuba.
Ibyo twapfushije abantu 12 muri Rurindo, Muhanga ndetse na Kayonza hanyuma tukomeretsa abandi 18. Amazu yasenyutse kugeza ubu ngubu tumaze kubarura amazu 32 ariko ikigaragara ni uko imvura yabaye yaguye hafi mu gihugu hose. Twashoboye gukusanya amakuru ku manywa uturere 15 nitwo twagize ibibazo byinshi kurusha ibindi.
Ngo hari abagiye bakubitwa n'inkuba,
abakomeretse kubera inkuba ndetse n'abishwe n'inkuba ni muri Kayonza na Rwamagana.
Kugeza uburetse abapfuye kubera ibiza mu Rwanda, Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse inemeza ko hari umuhanda umwe wangiritse ndetse na hegitari zitaramenyekana umubare z'imyaka zatikiriye mu mirima kubera kwibarura rigikomeje. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutabazi bwihuse yabwiye ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatatu ku bufatanye n'izindi nzego barangije gushyingura abahitanywe n'ibiza kandi ko abasigaye bari kwitabwaho.
Abahuye n'ibiza cya mbere abapfushije abantu uyu munsi nyuma ya saa sita bashoboye gushyingurwa. Imiryango yabo irimo irahumurizwa hifashishijwe ubuyobozi. Ikindi gikurikira ni ukureba uko abandi bakomeza bagafashwa, haba kubahumuriza cyangwa se kureba aho bashobora kujya kwikinga, cyane cyane ko ikibazo nyamukuru dufite ni ugufasha abantu bashobora kuba bari mu kaga bakimuka bakajya gucumbikirwa ahandi mu gihe imvura itarashobora kugabanuka.
Kuri iyi mvura yaguye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, amakuru atangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga ko yagize ingaruka ku turere 15 muri 30 tugize igihugu cyose. Ubutegetsi buravuga ko kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru amakuru bwari bufite yemeza ko akarere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda kari mu turere twatakaje abantu benshi kuko ngo inzu yagwiriye abantu 4, kagakurikirwa n'akarere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda nako kapfushije abantu 3. Amakuru dukura muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse kandi akavuga ko kuri uyu wa gatatu imiryango ibarirwa muri 45 yari ituye mu manegeka mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda umurenge wa Cyungo akagari ka Marembo yahise yimurwashisha itabona ijya gucumbikishirizwa birinda ko nabo bakwisanga bahasize ubuzima. Ni imvura kandi itibasiye mu bice by'amanegeka gusa ahubwo ko ngo bitewe n'uko ngo isa n'imaze kuba nyinshi mu butaka byarushijeho kugira ingaruka kuri zimwe mu nyubako. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse akabwira ijwi rya Amerika ko n'ababa mu nzu zidahomye neza bakwiye kuzigenzura umunsi ku wundi n'ibindi.
Dusaba abaturage ku byerekeye cyane cyane imyuzure n'inkangu ko nibyo bitwugarije muri iyi minsi. Dusaba abaturage kureba neza inzu barimo uko zimeze bakazihoma neza, hakirindwa ko amazi yakwinjira mu bikuta kubera misha imikingo yegereye inzu zabo, bakimuka niba hagaragara ibimenyetso by'uko yasenyuka igihe icyo ari cyo cyose, gusibura no gucukura ibyo bifata amazi n'imiferege iyobora amazi, gufata amazi y'imvura bagashyiraho imireko gusukura za ruhurura no kwirinda kujugunyamo imyanda gusana ibiraro bishaje hanyuma gushishoza mbere yo kwambuka umugezi n'ibiraro kuko ahenshi naho dusanga abantu bitabye Imana kubera ko bitiranyije umuhanda n'umugezi.
Iyi mvura yaguye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu igahitana abantu 12 ije nyuma y'indi mvura idasanzwe yaguye mu mpera z'icyumweru gishize nayo igahitana abandi bantu 10 mu bice bitandukanye by'igihugu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyari cyatanze igisa n'impuruza cyaburiye abaturarwanda bose ko hagati y'itariki 17 na 20 z'uku kwezi kwa kane hari hateganijwe imvura n'imiyaga bidasanzwe. Usubije amaso inyuma gato mu mwaka wa 2018 ubw'ibiza byari byibasiye akarere u Rwanda ruherereyemo byahitanye abantu basaga 250 mu Rwanda gusa. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bo bagakomeza kwibutsa buri muturarwanda kwigengesera birinda icyo ari cyo cyose cyateza ibiza. Ngasoza nisegura ko kubera gahunda yaguma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo COVID-19, ijwi rya Amerika itabashije kugera kuri imwe mu miryango yagisizwe iheruheru n'ibi biza ngo yibonere amakuru y'impamo. Ehabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho imfura nyinshi yahitanye abantu n'ibintu, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagendereye bamwe mu baturage barokotse.
Nyuma y'iminsi 5 Uvira yubasiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe na Kavimvira yahitanye abantu 34 ndetse agasenya amazu arenga 3,500. Bamwe mu baturage ba Uvira inzu zabo zatwawe n'imyuzuri, bavuga yuko bakambitse mu mashuri ndetse no mu nsengero hamwe no mu bizo byakunduwe n'imyuzuri babayeho mu buzima bubi. Josephine Nema iwe na bagenzi be twabasanze bakambitse kuri Epe Kavimvira nyuma yawe inzu zabo zisenyewe n'uruzi rwa Kavimvira.
Aha mu mashuri tubamwo hari amadirisha nta ntuze nta madirisha ariko imibiri kura twinjirira ko urumva imbere kya twinjirira nyinshi haje imvura iguye amazi duherera ko mu nzu n'abana bacha batangura kujugumira kubera ntidufise kumwe nta nibyo dufise tubafuka. Iyo niyo ngwano dufise
ibyo kurya
nabyo ntabyo dufise tugiye ibintu byose byarononekaye n'amazi igihe imvura iguye ntuze ibyabomokeye ku bantu ibintu byose birononekara impuzu tuwambara ntazo n'abana ntidufite ibyo bubambika n'impuzu ntazo dufite tubafuka.
Chakupewa na Bintu ni umuturage wa rusanzwe atuye muri Avenika Bare ni nafite abana 18 twamusanze ari iruhande rwaho ifuso yiwe yarengewe n'umucanga hamwe n'itaka. Avuga yuko kuvaho amazi y'uruzi rwa Murongo asenyeye amazu yiwe amaze iminsi 2 atarafungura. Usibye ifu yahawe n'abagira neza yo gukoroga igikoma. Usibye iki kibazo cyo kuba abaturage bo muri Uvira bari basiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe, Kavimvira, Nyangara hamwe n'ikiyaga cya Tanganyika bafite n'ikibazo cyo kutagira amazi meza yo kunywa kuko ibigega bya Regidezo nabyo byasenywe n'uruzi rwa Murongwe. Amida Francine ni umuturage wa Uvira nawe
amazi yazanywe na Tanganyika n'umuyaga
yaraduteye ingambo n'ingambo kunyanga araruzuye Tanganyika ruzi ubu no kuvoma ntituronga naho duca amazi atugera ngaha turiko tukoresha ibiziba byo ngahanye kubera tubura naho tuca mukuza kuvoma nuko nwa tuko turanwa ibiziba bitanganyika ibiziba byo mu muhana byose biruzuye naho tuzoba gute ntitunwa amazi ntituronga n'ivyo turiko turashobora kugwara korera kubera amazi tuko turanwa ni mabi ariko aracangana nayo mu muhana kandi agacangana na Tanganyika nta naho turonka duca mukuza kuvoma n'amazi ya Tanganyika.
Umuyobozi w'intara y'Kivu y'Epfo Teongo wabije kasi uri mu ruzinduko muri Uvi dukingenzi bagiye gukora ari ukureba uburyo imigezi ya Murongwe na Kavimvira bayisubizaho yari isanzwe inyura mbere y'uko yuzura igasenya amazu abarirwa mu 3500 ndetse no gushaka uburyo bashakira ibiribwa n'uburaro abasenywe n'izi nzuzi. Kuvaho abaturage ba Uvira bahuriye n'iki kibazo cyo kwibasirwa n'amazi y'imigezi, amashyirahamwe arimo UNICEF ndetse na ASEL hari bimwe mu bikoresho birimo amashitingi, uturago, imiti ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni bashikirije ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira kugira ngo buzatange ubwo bufasha kubasenyewe. Ovedaste ngabo ku bwijwi rya Amerika Uvira mu tara kivuyepfo.
Mu Burundi CNC urwego rujejwe gucunga uko ibinyamakuru bikora yahagaritse amaradiyo atanu. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda arayidusomera.
Inama y'urwego CNC yari imaze iminsi ibiri yari yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'ubwo rwego mu kiringo cy'amezi atandatu. Urongo y'urwo rwego rucungera ingene amaradiyo n'ibinyamakuru bikora ashimishwa n'ivyaranguwe. Muri ivyo harimo kwamenyesha makuru batari bake bamaze kuronswa amakarata y'umwuga bakora. Nestor Bankumukunzi atera kamo abatararonka ayo makarata gushikana vuba mu rwego CNC ibisabwa.
Abagize urwego kandi ico ni gishasha basavye yuko abamenyeshamakuru bose botanga ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuronswa izo karata, kuko basanze hariho benshi batarazironka kuko badakwije ibisabwa. Bakifuza yuko rero mu ntango z'ukwezi kw'indwi abamenyeshamakuru bose boba bamaze gushikiriza sense ibisabwa kugira ngo baronswe ayo makarata, bagasaba mbere yuko guhera mu ntango z'uko kwezi kw'indwi atamumenyesha makuru n'umwe yosubira kwitwumisha makuru ngo aronse uburenganzira bwo gukora nk'umenyesha makuru adafise iyo karata. Aha rero nagira mbonera akaryo ko kubatera kamo kandi kugira ngo bose bagerageze bazane ibisabwa kugira ngo ico gihe kize kigere bose bamaze kuronka ayo makarata ndangamenyesha makuru, kuko kuva ico gihe sense izoheza imenyeshe yuko atamenyesha makuru n'umwe afise uburenganzira bwo gukora umwuga adafise iyo karata. Na burya ivyari bigoye kuronka vyose vyakuwemwo, na burya ibisabwa n'amategeko vyose vyoroshe kuronka.
Urwego sense ruriko ruririmbura ruvuga ko rwasanze amaradiyo nka yose yarakoze amakosa y'umwuga. Waramutse ubwo rwego ariko nashima gushira habona amazina ya maradiyo yaba yakoze nabi canka yakoze neza.
Twaravye kandi amakosha yoba kogwa ingene ibinyamakuru bikora, dusanga hari bikora amakosha n'ibindi bikora neza. Ivyo nivyo vyinshi ayakoze nabi ntitwoyavugira ngaha kuko twohava dusanga ari menshi, kandi tuvuze ko yakoze nabi sukuva ko yakoze nabi gusa, hariho ivyazigoye n'ivyagenze neza. Rero abagize amakosha turaheza tukabatera kamu tukabahamagara mbere tukabandikira makete reka tubicishe ngaho kuko ko bari kubararaza.
Mu gihe himirije amatora mu Burundi, umukuru w'urwego sense asaba amaradiyo n'abamenyeshamakuru kuzirinda amakosa avuga ko yabaye muri kahise, abahamagarira kuzoyakurikirana bisunza akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha makuru.
Tukaba tubitera kamo ko cyane cyane muri iki gihe kijyanye n'amatora bokora bisunga amategeko bagakora bisunga n'umwuga wo kumenyesha amakuru kogwa kugira ngo ibintu bigende neza, batanga amakuru meza cyane cyane ayajanye n'amatora, kuko turazi ko iki gihe kiba gisaba yuko ibinyamakuru n'amenyesha amakuru bakora neza gusumba. Kandi nta mpungenge dufise kuko abamenyeshamakuru barateguwe gusumba ubutumwa butandukanye bwarahawe abarongoye ibinyamakuru kugira ngo babi hafi amenyesha makuru mu ntumbero y'uko bogira uruhara rwiza rufasha ko umugambi w'amatora ugenda neza.
Hari amaradiyo umukuru w'urwego sense atangaza ko yafatiwe ingingo mu nama y'iminsi ibiri yahuje abagize ubwo rwego.
Kwihweje ibinyamakuru byahawe impushya zo gukora ariko tugasanga ntibyakoze nk'uko byabisabye amategeko nayo akabategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica byakwa ubwo burenganzira. Aha twovuga nk'iradiyo yitwa Ijwi ry'Imbabazi, nicyo kimwe kandi ni radio yitwa SN News, nicyo kimwe kandi ni radio yitwa Mziki FM, ariko kandi radio yitwa Voix de Développement Communautaire y'Ububanza, nayo ne uruhushya yari yarahawe ko gukora gwaraheze. Iradio yitwa Ntumbero FM iri Ingozi. Iyo radio rero kuva itariki 16 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikaba yarahagaritse ibiganiro byayo atanuruhusha isavye mbere itanabimenyesheje urwego rujejwe gukwikirana ibinyamakuru.
Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense yatangaje ko ibikorwa vyari bitekanijwe kurangurwa mu kiringo cy'amezi 6 tarangiye vyaranguwe gushika ku bice 90%.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Umunsi w'itariki ya 23 y'ukwezi kwa kane mu 1995 wabaye umunsi wa mbere na mbere umunsi mpuzamahanga w'igitabo n'uburenganzira bw'abanditsi n'abahanzi. Venuston Nshimiyimana arabitugezaho.
Icyo gitekerezo cyatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi UNESCO, maze umunsi wizihizwa bwa mbere mu mwaka w'1995. Kwizihiza uwo munsi mwisi yose, UNESCO yifuzaga guteza imbere gusoma, gusohora ibitabo no kurengera uburenganzira bw'ibihangano. Iyo tariki yatoranijwe kubera ko byemezwa ko ari umwanditsi w'icyamamare w'Umwongereza Shakespeare yavutseho, kandi gitangaje nuko hari n'abandi banditsi bihangange bavutse cyangwa se bapfuye kuri iyo tariki. Mu bikorwa byo guhimbaza uwo munsi harimo gusoma no gukoresha amarushanwa yo kwandika. Ibyo bikorwa bitegurwa n'abanditsi, amacapiro, ibigo bitegamiye kuri leta, ibigo byigenga n'ibya leta, ndetse n'itangazamakuru.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 27,350, kilohertz 9,815, no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Venuste Nshimiyimana urakoze nshuti zacu. Iyi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha rero ikiganiro iwanyu mu ntara gihumurije, namwe ndabashimiye cyane rwose. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mutibagiye bya biganiro n'amakuru ibategurira. Mugira umunsi mwiza, murakarama.